buren kasira.
Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu habari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ari ya zari Twitter ni VOA radio ya Trikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ni kiganiro ngiye kuremeshereza muri studio y'indwi ku ijwi ry'America
muri sanga ni kiganiro cy'ijwi ry'America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'America
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Emulele
kaya kuruwa dole kazi mbuma zamele. Mbanje kura mutabu wa kimire mwadutumiri. Nawe turagutumiye. Kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi. Saa 10.
Mundwiza ikigo Maison Shalom akikora mu gisata c'impunzi no gufasha abana batandukanye kizokwiza imyaka 30 kimaze gitanguye imirimo yayo itandukanye muri sanga y'uno munsi yabatumiriye umufaso ni Marguerite Barankitse yashinze kandi atwara ico kigo ubu gikora mu Rwanda kiri muri ico gihugu inyuma yo kugarwa mu Burundi mu 2015 Marguerite Barankitse azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira gateka kazi na muntu na chanichana kabana muri kigiganiro rero umfaso ni Marguerite Barankitse araza kutubwira ibitandukanye vyaranze Maison Shalom kuvuga itangura imyaka 30 iraheze ikiri mu Burundi iri mu Rwanda ibikorwa bitandukanye yagira akora ivyo arivyo n'imigambi itandukanye ico kigo kiriko kirakora haraza kongera atubwira icavuga kumfashanyo z'impunzi ziriko ziragabanuka makamba atandukanye arimo ari mu Rwanda no muri Tanzania Marguerite Barankitse ikaze kujugya rika kandi mwakoze kuduha kakanya kugira ngo dushobore kuyaga ivya Maison Shalom igiye gukwiza imyaka 30
ndabaramukije cyane Diane ndaramukije cyane nabo bose baza kunyumviriza tugasangira kino kiganiro
ego Maison Shalom ntikiri mu rugero rw'umwana kuko imyaka 30 umuntu abakuze abafata ingingo abakora ibitandukanye imbere yuko tubanza kugera kuri iyo myaka 30 banza mudusubize mu dikahise ka Maison Shalom yatanguye hehe ico gihe mwayitanguje kweri kiga Marguerite Barankitse
Maison Shalom kumbure kubanyumviriza rimwe na rimwe ndanagira impungenge zo kuvuga ko ari je nayitanguje mu byukuri narahagurutse niyumvira hari tariki 2024 za gitugutu mwazi ibara ryari ryaguye mu Burundi uwo munsi rero najewe nari nahunze nk'abandi ndiko ndahunga injyane abantu bariko baricana hanyuma bungira mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Ruyigi hamwe n'abandi bose twese atanumazi icaza gukora rero ibara riguye bahejeje kwica ababyeyi b'abana mbona niko guhaguruka mugabo ntiyumvira gushinga ishyirahamwe cyane ntora abana narabatoye ndabahungisha ugenda guhungira ku mudagi mugabo ntiyumvira ko ingwano izo ubwo bwicanyi buzohava buhindukamo ingwano hagati y'abonse rimwe ndaheza rero genhora nguko nabandi bose bagurutse bamwe bagahungisha abantu gere nahungishije ubwa mbere abana baba ababyeyi babo biciwe mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Rugiki hanyuma ntangwa kwinjira noya nikunda ko navuga na giri icyo nkora ndumu pasoni nageze imyaka 37 ndimi mu Kristo reka nange ubwo rwango meze negeranya abo bana ndabahe ituze ndabahe urukundo cyane cyane niko bari babuze ndabahe naho bahungira n'umudagi rero yanyegeje naho natanguye rero kuri iryo tariki 24 z'ukwezi kwa Gitugutu mu 1993.
Ko murakoze cyane turaca tugaruka mutubwira ingene mwagiye murakura n'ingene abana mwagiye muraronka aho mugendeje mwafasha n'ingene bagiye baraja mu buzima butandukanye ariko Marguerite barankitse dufise abatandukanye ku mirongo ya telefone badusabye bashimitse ko tubahamagara bakabaza utubazo turahera kuri Gayel ikaze ku Jugi Amerika no muri Isanga Marguerite barankitse twamugutumiriye uhereye Gagaye
murakoze cyane merereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi mpuzamahanga
yego
bwa mbere na mbere ndashimira Margarite barankitse kutwigora amaze gukora mu myaka yose imana yo mu ijuru niho umugisha ikibazo komputer ariko anicyifuzo fise umutwe wanjye ari mu nkambi yabuze ukuntu yiga muri interinet asanga batameza bamuhaye interinet bashobora kumubaza nimba yamufasha akabona ishuri
ubwo utwo tubazo uno munsi ngira abo mushikira akorera reka numve ko hari icyo afise abivuga ko mbwa twifuza kuja muri rusange iby'impunzi muri rusange tutagiye ku muntu umwe umwe kugira ngo ntihave abaca babwira icyo twita guprofita mu gifaransa basaba ibitandukanye magi twamuhamagaye ngo avuge ivya Maison Shalom ivyo kwishura utwazo tumwe tumwe sinzi ko hari icyo afise abivuga ko Marguerite ajye mubwira Gael
arabizi ko mu migambi yacu turafasha abanyeshuri kwiga rero baca mu migwi myinshi kandi dufasha abantu turabye uburyo na twebwe nubwo dusaba hanze araheza akandika akagenda turafite ikigo kininiya kiri mu nkambi ya Mahama agaheza akajya muri rya hari isantre yitwa Edith isantre Edith rero hariho twarashizeyo iyo batararonka igisubizo abo nyine barondera amashuri twarabashiriyeho ama ordinateur barashobora no gukurikira ku online nkuko tubivuga bagaheza bakaba baritegura hari n'ibindi bikorwa rero niyo tayicara gusikaho turonka muko turonka abana bese n'ibihumbi n'ibihumbagiza kandi arabizi Gael ingene
murakoze cyane Marguerite barankitse kuri iyo nyinshi umuhaye Gael i Mahama mu Rwanda muti rero 93 muragiye muri ico kigo abana murabonye abimfuvye mwatanguye mufasha abangahe ga Marguerite barankitse mu 93 ubu mukaba mugeze kuri bangana gute
urumva twebwe ntitwatanguye twiyumvira ngo dufashe abana niwiyumvire Diane ingene igihugu cyari kimeze muri uko kwezi kwa Gitugutu mu mpera z'ukwezi kwa Gitugutu ntibashobora kuvuga ngo ingene fashe aba bana bonyine babuze ababyeyi njyewe nahunganye abana 25 kuri uwo mugoroba mugabo usanga hariho abandi bakomeretse bakuze kuko hariho n'abandi bakomeretse hariho n'abandi ariko barinyegeza hariho n'abandi baruze abana babo uwo mudagi nakunga imana izo mudushe noneho azoba yaje kuri urwo muze kuri uwo munsi mukuru yitwa Martin Novak yakorera ishyirahamwe bita GIZ y'abadagi niwe yahavuye agira ikigongo yambonye ntagira inyonja aranyugururira umuryango w'inzu yiwe waza gusaba indara abandi badagi aduhana kandi hari ibiro byaro bitacuca tujamo noneho tugenda twese n'abapatiri bandi batari bafite ibyo baja kukubera eveshe yari yuzuye mu mubyimba n'abandi bantu bari bakomeretse turajana sinaharura kuko sinihungira guharura abantu twese bamwe bajya mu kubaraza abandi hasi abandi mu muryango twari abantu benshi harimo n'abakuze mubwo abana bari 25 gusa niho nahavuye nca ngumya mugabo bukeye bwaho itariki aho hari itariki 24 ku mugoroba itariki 25 bajyana bavuye mu yandi makomine y'intara ya Ruyigi bakomeretse umwe wese akiyumvira ngo kumbure jewe uwo mudagi yambaye imfashanyo bakanzanira bakomeretse sinaharuye mu minsi ya mbere icari gihambaye ni ko ari uguharura ko ari ukuraba ngene ata muntu n'umwe yopfa
none ga Marguerite barankitse ico gihe 93 ntivyari vyoroshe ingufu mwazivana he kumva ufata abana 25 udafise naho baraza nawe utorohewe izo nguvu z'ico gihe zava hataki gufise
nibira mama niba jenajewe imyaka 30 kwiki abanditsi b'amakuru canke abo bamenyesha amakuru bagize amafilime kuri Maison Shalom canke hariho n'abafasha amafoto banditse ati incent en enfer abandi nabo bandika notre sol de Ruyigi abandi bandika mère Teresa d'Afrique abandi barandika ko ibintu byinshi abandi ni kuri ingufu bicho gihe zindiyo zavuye mbwa zavuye ku bukristu kuko ndemera ko urukundo rutsinda kuko nirutse niyumvira nagiye naco nari mfise mu minsi ikurikira abana barambaza tugira iki gushikaho twagenda tukatora aho ndagusoroma aho turose uraho sinagize isoni zo kuza gusaba sinagize n'isoni zo kwiba ibyo bibira abantu sinumva kandi izo nguvu kumure zaratanguye ziza ziragabanuka iyo utanguye gutunga ukagira isoni cyane ukamenyekana ubwa mbere sinarinzwi niyo bari kumufata nize bavuga ati ni Margarita ubu kumbure byongora ngenda mu mirima y'abandi ariko nari mfise inguvu ziva ku bukristu kuko nemera ko Imana yatsinze urwango
ehiko murakoze Marguerite warankitse twakire na Rafael ku yundi murongo wa telefone Rafael ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga uherehe ga Rafael
yewe ndumusirikare w'igihugu cy'u Burundi nagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia yewe nari nashimye kugira ngo ndababaze ku bijyanye n'uwo baranyita Maragarita tukiri mu migwirwana yaradufata neza cyane mu gihe abana namaze kubaronka yarigeze kuba dufata neza dufatirana neza abana ariko kubera injyana yabaye mu gihugu cy'u Burundi numvise ngo yarahunze hama tena babijyato karukira mu Burundi kujyana abana yadufashiriza abana ikibazo cyanjye cyari cyo murakoze
abana bawe bari mu gihugu cy'u Burundi ga Rafael
yego bari mu gihugu cy'u Burundi mugabo nta nyina wabo bafite kubera yabitabye Imana kuvuga n'abana batandatu barire mu miryango itandukanye nta uri kumwe n'uwundi
Marguerite barankitse akabazo kavuye muri Somalia kuri uwo musirikare w'u Burundi ari kugarukana amahoro
ego amahoro neza Rafael ubivuze neza uvuga uvuze ngo tukiri mu migwi igwana jewe rero nk'umubyeyi urabizi neza umuntu wese yanzanira umwana ni nka kujya ishyirahamwe rya kwahuje sinarabira ko woba uri mu migwi igwana cyangwa ubwoko cyangwa n'abicanyi ngomba kuvuga ko navuga nti wunzaniye umuntu wese ariko arababara nzomufasha na kujya ubukristu bwanje bumbuza kujya Imana igwisha imvura kuba bino kubeza navuga ni na mukristu yihora na n'umukristu avuga ngo jewe umuntu nafashwe kiretse umusabati mbega washakungurira ingoho cyane n'amahera yo kujya kugwana murabizi naho baminsi yose bakinyagiriza ati ubu utegerezwa kuba urazi ko bansiri urubanza rafaeli bakanyagiriza ibintu n'ubunama nibaza ni jimbega imwe bajya abantu none ko twari bazi neza umutima wanjye baje nabarereye abana nk'uko ubivuze none uno munsi babonye ndetse babandi babonye mpagurutse mvugira komeza amahoro kubera ikibi bababaza ako gahinda rero rafaeli ndagafise ni ukuvuga ku Burundi kuri jewe jewe namambwira abantu bose aba mwese munyumviriza namavuga nti jemvise ababyeyi babiri mama Tereza yanyibarutse akama ku bw'amaraso n'u Burundi bwanyibarutse bwambaye izina aho nzogenda hose ndabwiyaga kuko nabwo bwambaye izina nitwa Margarita Baranguritse ndi Umurundi kazi
hanyuma none ngo uzosubira mu Burundi ryari gufasha abo bana bashaka kuza kubafashiriza mu Burundi bwa Margarita
Rafaeli ko wewe ufise wagiye kugarukana amahoro genda ugarukana amahoro mu Burundi hanyuma ubabwira ati ni mukure ko icyo cyaha mwamwedetse ko mwandika ko ari umwicanyi ko yateguye gutembagaza intwaro mukamucira urubanza rwo guherayo ni ukuvuga jewe umunsi bazofata bakangura kwicyo cyangwa bakagikura ko na bene wacu bandi baba ari babo ruguri kandi bagwanira gaseka ka muntu babitari ba armele bandi bose bakavuga ati turi kubisagati twasanze twihenze uwo munsi nyene abimenye mbe niri cyane
yitwa Rafael
uwo munsi Rafael nzocanaha uwo munsi nyene kandi nzogenda ndora abo bana bawe ndabafashe
hamucubashira hega Margarita kuko muracafise ibigo mu Burundi
erega n'ubundi nabafashiriza aho bari jewe si kwitari orferina uyace we ndurondera uburyo none n'ubundi Diana ko nakubwiye ko natanguye atacyo mvise nta muntu akundana nta muntu yemera Imana aburi cyaha mwene wabo uracuma ukagenda ukamuramutsa ukamugemurira urukundo nzogenda ndabara nuko nibwo mwana ronse
ni ukuvuga rero akabazo narimbajije nashaka kubaza sinadudurira ko ariko nashaka kubaza ibigo byanyu mu Burundi n'ubu ntibirasubira mu minwe ya Maison Shalom canke kuko turazi ko bigeze kuba barabifasha nibitandukanye mwafashisha bo
na kimwe barasubiza mugabo intu bijya bigo nari nabyubaki ikimbabaza conye iyo babijya bigo babirekeye bene byo abana babamo ntibabirukane ntibabangaze nibadafata inzu n'abamwo ngo Reveriano umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD ngo agende ashyiremo abantu bakagumizayo bajya abana birukanywe jewe ntacyo jewe bijya bintu legacy biwane bijya bintu ni ishyirahamwe rya Maison Shalom yafasha abantu batishoboye ryarimo abantu navuga ngo iki b'imico kwinshi b'imigikwinshi abatafisi iyo baja amatungo batwaye imirima batwaye yariko irafasha abo bose babikeneye
urakoze Margarita barankitse ku nyisho duhaye ego dusubiye ku mirongo ya telefone twakira Marcel turasaba Asmani agume ko turazi ko tumufise ariko turanze twakire Marcel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane banje kuramutsa uwo mubyeyi rwose Margaret ku byikorwa by'indashyikirwa yagezweho nubwo itari byose ariko Imana izandane mu bagira na bira bihedagira none uyu munsi Yezu Shalom ngira ngo ntabwo kiri ikigo cyo mu kagari gusa ahubwo ni z'umuryango mpuzamahanga kuko tuzi ko ari imiryango wavutseho biturutse kuri iyo Yezu Shalom yashinze ariko abafite ikibazo tubiri akabazo ka mbere ni ayahe masezerano mugirana n'abana mugiye gufasha kuko impamvu mu minsi yashize ndumva ari nzi muri za deni rwizi kimwe batari bishoti abana bigaga muri kaminuza ya Imefu Ruhengeri mu Rwanda baje kumera nk'abakoze ikintu gisa nk'imyigaragambyo ubwo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yabatumiraga tukibabazaho tubabaza impamvu habayeho kugumuka kw'abo bana ubabwira ko nubwo mubafasha ariko haba hari umurongo ntarengwa nabo baba batagomba kurenga amasezerano mugirana n'abana kugira ngo mubafashe ntabwo namenya ngo nayahe hanyuma ikibazo cya kabiri nubwo abantu baba bari mu bukene cyangwa mu ntambara hari igihe umuntu ashobora kuba ari imfubyi ariko umubyeyi wamusigaranye cyangwa abakuru be bamusigaranye ari abantu bishoboye iyo mujya gutoranya abana mufasha kuko tubona bari mu mashuri y'intango abahejeje za kaminuza turababona iyo mujya gutoranya abana mufasha mugendera kuki wariwe wese ubituye muramufasha cyangwa nanone hari izindi kondisiyo mubanza bishyira kugira ngo mufashe umwana nicyo kibazo nari mfite ariko umubyeyi ni inyamibwa n'indashyikirwa rwose
uri hega Marcel
ngewe ndi Kigali mu Rwanda hano mu karere ka Gasabo
murenge ni wa Kimironko urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
urakoze nawe
yego Marguerite barankitse utubazo tuvuye i Kigali mu Rwanda kwa Marcel
yego arambaje ingenda mwishyura ikibazo cya mbere mu bihumbi bibiri na cumi ni hari cumi n'umunani hari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe hari cyakiza cya COVID rero abanyeshuri ba kaminuza iyo tubaha intude turasinyiranira amasezerano turasinyiranira amasezerano bwa mbere yo kubabwira ko mu gihe bazoba bakiri muri kaminuza ko atari ibyo baba bafise bataheza abana babigeme turabasaba ko atajya kubaka kuko tubabwira muti mwebwe mugiye kwiga ntiwoshiramo umwana kandi atabuze ufite bwo kumurera kandi ntiwoza kumubwira impfubyi kandi uzi neza ngo twebwe agateka ka mbere icyo icyivugo cya Yezu Shalom n'agateka k'umwana nitwongora rero umwana ngo turungike nyina wiwe kujya kwiga kandi yoshobora kurindira agaheza kaminuza turabimusaba ati twebwe rero ayo mafaranga tugomba kuguha ni ugende wige ushire kumwete ntuzokubaka muri icyo gihe niwubaka nuko ufite nawe ugenda kurongorwa cyangwa ngo arongore agera ko ababyeyi ari bo bazomurerera ikindi tuvuga hariho imico tugendera ko twebwe muri Yezu Shalom niyo gufashanya niyo kandi kugira ubuntu niyo kubabarana nitwa guhamagara ngo ubabare abandi ugende kuko benshi bari muri ko hari n'ibikorwa tugeza tugategura mu buruhuko byo kubakira nk'inzu abamama bakuze cyane namwe muri imfashanyo twari gufasha uwo mukecuru ari mu kambi nawe uzobwira tukavugana ibyo bategerezwa gukurikiza rero harashitse aho twebwe tubabwira ati nimuze mufashanye nimuze ko ayo mezi atandatu atacu muri ko murakora kuko ntibashaka kujya muri kaminuza munazi ko hari amakaminuza yari yugaye muze hariho amashanti tubahe mukore kuri shanti muzoheze mwirongere amafaranga namwe muzokwiguriramo imbuzu bamwe baca baranga ngo none ngo amafaranga sayo mudusabisha batangura kuvuga ati twebwe muradusegesha amafaranga mutwayakoresha ibyo mushaka je nababwira ndibikunda nimuze twumvikane ni iyo mico rero bamwe rero kandi yo wemeye ku ukaronka iyo ntuzi mfashanyo kwiga kaminuza turasinyiranira ko utajogenda I Burundi kuko ugiye nuko ufise abavyeyi canke abandi bagufasha dufasha imbunzi bamwe rero gasohoka bakagenda bakiyaza ko tutabizi tukaca turakura kuri
bibi
nibyo rero twatase nabo kuko babona mengo n'imfashanyo yabo tubafitiye nayo yari ya Priya Aurora Prize nari naronse muri Armeni nari nahaye abantu ngo y'amafondasiyo atatu basaba hanyuma ndababwira nti muzoza muraduha mfashe ugwaruka rwatereye ze kaminuza hagati niko rero kubacekera tukatoramo abafise izo ngeso nziza iyo mico nk'uwo mu Kinyarwanda avuga indangagaciro twasezeranye
hanyuma nonega Margarita kugira ngo mutore abafashwa mu bigira gute barabaza bakababwira hama mukaraba ubikeneye gusumba abandi
hariho komite mwashaka nk'ubu ahi Kigali uwo uko avuze ari muri Gasabo twarashizeho komite y'impunzi yasobanura tukavugana ati duhera kuri aba guko ntidushobora gufasha abana bose kuko ubwo buryo ntabwo dufise murazi n'izo shirahamwe mpuzamakungu usanga tudashobora kuronga uburyo kandi zozo zifashwa n'ibihugu zitarongoye uburyo bwo gufasha impunzi zose twaravuga rero ko duhera ku batishoboye koko ubwa mbere tugahera ku mupfakazi we nyene yireranye abana tukabona ko atanjuti yoba afite hanze mwene wabo musaza we cyangwa nyina wiwe ari hanze ashobora kumufasha kuko abarundi twese turazinanye n'abanyarwanda turazinanye nuko rero tuza tubabigenza ukaba uri umupfakazi cyangwa ukaba ufite ubumuga muri ababyeyi babiri ukaba mudakora mudasise ingene mwofasha abo bana bamwe twagiye turabakuramo twarabahaye ya zangurane ngo badandaje bashobore kwirerera abana tugagenda rero turasise ekipe y'abantu bagenda kurabaho abo bantu baba bakaraba uburyo bafise icyo bakora
twakire na Filote kaze ku jugi Amerika no muri sanga ikaze Filote
mbare gatonyi nafatiwe n'akazi no kuri mbare gatonyi hari abantu niko ndakira
uragaruka hanyuma uhejeje none wari waduhaye inimero yiwe ntaje Margarita barankitse inkuru y'umwana isubira inyuma mu kanya mwambwiye muti ntiwatinya no kwibira utwo kujya batandukanye kugira ngo bashobore kuronka ico bashaka ku munwa hanyuma ukavuga ati ico gihe ho byari binoroshe sinarinzwe cyane nk'ubu ariko hariho amakuru sinzi ko ariyo muratubwira canke babitera ko inkuru ko wafata nico twita risque ukaja kugopesha ibintu by'amata udafise n'atanu uriha umuntu ni hamwe bahera bakwita bagutazira twa tuzina tudasana
iyo ngutera inkuru ni yaba mwari mutuma anyumba ambabarire hari umunsi nabona ntafise amata y'abana iyo ndabivuze ndarira ndagenda ndamubesha ndamubwira ngo abapatiri bera baba père blanc bajya ba missionnaire d'Afrique ngo bambwiye ko hariho isheke banshitiye mugabo itarashika hariho umuntu yanyemereye amafaranga none niwe ushobora kugopesha
kandi umubesha atari vyo ayo mafaranga
umubesha ntayo narinzi hanyuma rero arama kandi yera urumva nari nkeneye amatoni kuvuga ngo ninuze kuko nabise inzo ya zirenga amajana abiri hanyuma rero arayamba yamaye nsubiye Bujumbura urumva urazi ko kera nta matelefone ngendanwa narifise yariho nyuma rero arambona amaze kwisoka arangurikira arambwira ati we ewa nawe ye we mama ziriya pesa zangu akeye amafaranga ari arambwira ati yoo niho nkipfa mu rwigi reka tugende nivya ni nashika mu gipatiro akambona ndi kumwe n'uwo muntu n'ukuri araja baraja kugira ikigongwe bayanze niho rero namushiga ku irembo urabona ninga mu gipatiri nurinda kwinjira na urabona n'umuyisa ndinjira nsanga umupatiri umudage yitwa Ruzige Peshen yakora we yatanguje irya Nouvelle Espérance mu buyenzi yari umuganga yo kuvura abarwayi ba sida niho rero namwinjira ndamubwira ndi ntumaramaze ntiyajya inyuma hariyo umuntu namubwiye ko mu nshuti y'amahera nawe ntushobora kuyana n'ukuri uwo mupatiri Imana imuhezagire arankura mu kabaregwa arayaza ndaheze ndamwishyura ntiyigeze amenya yuko burya nari naramubeshe natapu narakopesha cyangwa nkagirane nakuze umubyeyi wese ndamuhuza nanjye aricyo bituma amaze kuronka amata nawe nigeze nima amata nari nzi ingene iyo umwana ariko arakuraba udashobora kumuha amata ruruyoya ingene bibaje imana rero yishyira hafi irambezagira ku mwaka nkaronka amatoni 22 avuye muri Suisse nanjye nkaba harose abantu bose bafise ingorane yo kugaburira abana
baho urugendo Maison Shalom yaciyemwo kuva kiriya gihe co 1993 kugera igera ubu ice mu Burundi ije mu Rwanda igira ikisogoroshe umva ivyo kubesha murondera amata y'abana kugira ngo ntibabarirane ngira ni wa mugani bavuga ngo rimwe na rimwe umuvyeyi ntiyoreka umwana mupfane hari n'amakuru avuga ko hagera igihe wambaye udutenge tubiri kamwe kagasigarana ugahakogenda wambaye agasengere gusa kugira ngo ntihagire umuvyeyi imbeho yica muravyaho mugeze ga Marguerite barankitse n'imigambi yanyitandukanye mukaraba niyo mwavuye ni cha gitabo babitirira ko igwanko rutazigera rugira ijambo rya nyuma cyane
cewe abo babari ko baranyumvirije ngira ngo ndababwire ndabacira umugani kandi ico gituma ngomba iminsi yose barambaza none gamage wewe ubwo muri cynic mu gifaransa urashaka gufata uwo munsi wari umunsi wo gucura intimba none wewe wamuvuga ko ari umunsi wo kwerekana intsinzi y'urukundo ku rwango ni kubera ibyo naciyemwo byose nabaye igikoresho gisanzwe n'ukuri cy'urukundo rw'Imana kuko ndaze jewe ndi umuntu ndi n'abantu babiri nibyo ngira ngo j'incarne mu gifaransa bavuga incarne ku urwango narabonye ingene urwango rushobora kugira inari narabonye abantu bica abandi ku musa ataco babahora naratoye inzoya zamwe nagurisa imitwe za umusaya wavuye ko abafise imipanga mu mutwe narabonye ibibibi ugaho kandi narabonye urukundo narabonye naricaye iruhande y'abami kazi uragi ko aramikazi batatu bose ku isi bamaye ubushimwa ari umwamikazi w'ububirigi umwamikazi wa Suwede umwamikazi wa Holland narabonye abo ba Jimmy Carter narabonye abasitari bo ku isi yose ba George Clooney narabonye ibyo mugabe ikintu ngumya nuko Imana igutoye ukayibwira ati ndi hano mukama iragukoresha ibintu nk'uko uraba navuye mu ibarabara nararaye kuri Place de l'Independance mu bana bajyaho mu ibarabara gushika aribo batumye ndonka zanzu bahava banyaka zo muri Rovero 2 kuko nase urwango nkavuga jewe batagomba kumba indaro ndayicara nga ndambona umubiriki yitwa Henri Nives araduhaye two nabo bana bari mu ibarabara ibyanzu byo munsi ya kaminuza ari ku Mutanga baraduhi nzu turabamu narabonye nararonse amafaranga nkazambona gashimwe k'imiliyoni y'amadolari isi ya toro mu bibiri ndu ndubaka ibitaro ndubaka haragira igihe nizo Shalom iba by'ukuri kompanyi tunze murazi mu ruhigi tunze ibitaro tunze sinema itunze pisine ama itunze banki microfinance itunze amazu n'amazu dukoresheje itunze ibintu byinshi kandi twatanguye atacyo mfite atanagahudu nambaye kubera iki kubera bavuga mu gifaransa ngo la mungu nous rend ingénieux umuntu nahunze n'igihe mbunga mu 2015 nagiye atakino nakimwe dia
mbega ujya
kuko
watubwiye ati kera sinahezwe ntivyari vyorosha ariko nk'2015 nawe wari uzwi Burundi Margarita barangitse ntawe waca ntibakomenye washoboye kuva muri ico gihugu gute byoroshe kuko biri mu byaranziye imyaka 30 ya Maison Shalom navyo
n'imana ya ntabaye ibaje ko lego naho birukanye ujya mu ambasaderi ubuserukira ububirigi mu Burundi kuko yaranyegeje ukwezi kose hanyuma mu nyuma bavarambye ati twabimenye ko ari iwawe ariko nabaciye mu mwanya w'inoki bakamenye kuko nari nambaye iperike nari nambaye amarori amwe y'izuba nari nambaye ukuntu batamenyereye n'ibihereni ndaheza ndabacamo ko nari nzi pasiporo zibiri urazi ko bari barambaye ipasiporo diplomatike
Burundi bwarayikwatse iyo pasiporo
iyo nabatereye nca ndirukira ku ndege baca kubibona mu nyuma kuko ntibari banyanditse bari bagerageje na Brussels Airlines kunyegeza nta bagaje na muzigo nari ngise yangisa kagasakoshi tugenda na muntu ke bita sakame ata kintu na kimwe kiriyo kuko nari maze ukwezi ninyegeje ata n'umwe adiyondi ikigali byo tufise
Twakire na John ku murongo wa telefone. John kaze ku jugi ya Amerika no muri Isanga.
Eh amahoro cyane.
Eh uherere heka John.
Nishitote mu ntara, intara cy'itoto mu Burundi.
Akabazo kawe kwa Margarita barankitse twagutumire. Urikura twumvaga John. John turumva, John urikura twumva. John ni anakora abandanya twumva ari kazufate wizita Trump kuri Facebook. Trump kaze ku jugi ya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Ni Trump ndi mu gisagara Kigali mu Rwanda. Ndashimira mu pasani mwadutumiriye afite gahunda nziza cyane. Ariko noneho ikigomezo Shalom njya nyumva, ariko ni ibikorwa byiza cyane pe. Ariko se ni ukubera iki mu Burundi, ikibazo namubaza ni ukubera iki mu Burundi bitesheje ariya mahirwe kandi yari ari kubageza ku iterambere bakamufungira ibikorwa, ni ukubera iki?
Akaba dushaka ko ari wakakwishura ko mwenga karaba leta ya Burundi.
Nakanyishura ese ubu ngubu ntabwo yasubukura, noneho mu Burundi akongera agasubukura ko ibintu byahindutse, ubu hari ikibazo. Murakoze.
Marguerite barankiza akabazo ka Trump.
Ego, murakoze Trump. Ndacyo icyo kibazo ndacyibaza nibaza ko atari cyo nocishura kuko namanibaza n'abo bantu kinagiriye neza kuko n'abari ku ntwaro ubu barabizi neza ko naguma ndabagirira neza n'igihe bari bagowe nawe umuntu wenyine basigira abana n'igihe baba bari mu ishyamba rero ko ndi umukirisu Trump nagoma nakubwire sinigereranya n'umukiza wacu Yesu Kristo. Uwo bajya ukuntu abafarizayo bafashe umuntu atacu yari yabagize bakamushyira ku musaraba, jewe nta kintu niyagirize umutima wanjye woshobora kunyagiriza ko noba naragiriye nabi ijya ntwaro yanciriye urubanza ko guherayo. Mugabo ndabasabira nta rwango ndafitiye kumbure nibere ryayaze nk'uko babivuga mu Kirundi, bazokwikubita gashi bangure ko
ijya ntiba ishushe bandemetse yuko ndumicani yuko kandi nagomba gutemagaza intwaro.
Yego, murakoze kunyisha umuhaye Trump. Twakiri na aho makuru ndi murongo wa telefone aho Mike aze kuje rya America.
Amahoro neza ndabaramukije.
Muyo herere hegarmo.
Ndi Nairobi.
Akabazo kawe.
Nashaka mbaze mupaso ni Magi. Ku bikogwa asanzwe ariko arakorera mu Rwanda afasha abana. Uri kuraraba ni wacu ari abana kera yahora afasha bafite ingorane nyinshi, ibibazo byinshi, bahuye n'ibibazo byinshi. Mbega bo bategekanya iki gusubira kuzokorera ibikorwa mu gihugu? Nibyo yarahunze yararungikiye umutahe. Mbega hoho nta biganiro na bimwe biraba kugira ashobore gutahuka. Cyari icyo kibazo cyanje, murakoze.
Urakoze. Hari ivyo ari ishu ya mugabo reka ndamuhako kanya ko kuvuga nimba hari ibiganiro biraba ko mukomeje kumubaza ngo abana yasize hariya nabo bari ko bafashwa. Gutugira umunsi mwiza i Nairobi muri Kenya.
Nade ndabashimiye cyane, murakoze cyane.
Yego, Marguerite barankitse. Hari ibiganiro n'u Burundi kugira ngo uje gufasha abo bana ngo bashaka ko wahora ufasha ubu batari ko baronka babafasha.
Yo ni uno yaba byashoboka na umutima wanje burya uri mu Burundi, naho aho nja hose umutima uri mu Burundi. Kandi bompa ubwo buryo bakamura kwe iyo uwo mutahe bakadukura ko guko ko turi kumwe n'abandi. Nk'ubu iyo bogira ibiganiro byosobanura maragata wenyine sino byemera. Boze bakavuga ati wewe kukubera turabigukuye ko kugira ngo uze udukorere. Nabyo nugira nshaka igihugu umwe wese yo kwisanzura hakaba koko ubutungane kuri bose, bakadu umunsi bo dufungurira bajya abana b'inzira karengane bari mu mabohero atacyo bakoze na kimwe kibi. Umunsi bazofata bajya abana bacu bagize abicanyi bakabagira imbonerakure bakabaka ibigwanisho bakavuga ati umwe wese niyitegenze, umwe wese akora umurimo agire ijambo n'ijunja agire ubutungane mu gihugu iwe. Umunsi ndo kumva ko icyo gihugu kidafatira abantu ubusa ngo kibice, kidafata abantu ngo kibashire mu ibohero, kidafata amafaranga y'igihugu ngo bafate bayanyuruze bo nyene baheze biyubakire kandi yarageneye bantu bose. Umunsi igihugu kizogira iteka n'itekane niwe munsi nzotaha natahana nabo twahunganye bose, atari maragarita wenyine bavuga ati ngo twumvikane wewe rero turagukuye ko uwo mutahe hanyuma ucuza ukore. Ibyo nasize byonyine bo bikoresha neza bagahamagara abantu bagirana ayo mafaranga yoshobora gufasha. Mugabo yagiye mu mifuko ibitaro nabasigiye baribye. Ibyo bintu byose turacyafise impinga n'indende. Mbega yari yitwa
Arma muri Kenya.
Umunsi igihugu kizoba nyabagendwa abantu bose barenganijwe, abantu bose bakagira iteka, hanyuma bagafata abicanyi abatuhetuyetwakire.
Reka dusubire ku murongo wa telefone. Twakire na Rafiki dusaba Joel kuguma kuri telefone turazi ko tumufise. Rafiki ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego, ndabumva cyane.
Uherereye Rafiki
Burundi mu Kirundo kumwe
neza. Akabazo kwa Maragarita barankitse.
Akabazo n'umubaza none ico kigo kiwe mubundi batugaye habaye izihengorane kugira ngo nakiniye ngo bizinze kugira ngo bakihugare nigikwe gikora amwe icyo ngo rutaragitwaye ko
uvuze ngo gute
niye cyaba yarakoze kugira ngo ikigo kiwe bakihugare kigere gukorera mu Burundi.
ugume ku murongo wa telefone aza kwishura muri make kugira dufate nabandi reka twakire Joel Margarite ace iyo yishura ibazo byose ko ari bibiri Joel ikaze kwishura rya America
murakoze cyane
uherere hega Joel
Bujumbura
akabazo kawe kwa Margarite barankete
ya akabazo kanje urabona leta y'u Burundi ndiye atino bihe eruka kwinjira Berwa kushira mungkana maka tawoni kajejwe ama oru numutekano. Kajejwe akatika katina munu numutekano. Nivoneka ko aluki ngoro tumwele tayo ya gira kora janye akatika katina munu kuwa ilika chane hindi vino kukira ngo. Nishike haja ijetwe.
Nakabazo kawe kandi uga.
Mulio.
Akabazo kawe kandi uga songo ule kugira tu.
Akabazo rena iko ndabaza na umwe mubari barahunze igihugu cy'u Burundi kandi arafite ikinini afashije leta y'u Burundi yo bategekanya nawe kwigoro ko kuvugana na leta kugira ngo atere gukorera mu Burundi cyane ko iyi leta hari nayo yo ifite umugambi yoba igeza igeze mu bijyanye n'agateka katina muntu yoba agira icyo agira mu
ugira umusimi ugira umusimiza
kugira ngo
Joel hari hutubazo Marguerite barankitse yamaze kwishura nitwo guma tumusubizamo nawe no reka tugutumiruze kongera gusubira kumviza kino kiganiro kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa akaburungu kome yavuze ivyakeneye nivyo korwa kugira ngo ibitandukanye vya Maison Shalom bishuke mu Burundi no gutaho kurakoze Joel Marguerite barankitse utubazo twa Joel na Rafiki twinshi ndumva mwatugarutse ko ariko rero mu byo murimwo hariho nishure muheruka kugurura riheruka gutanguzwa n'ikigo Maison Shalom iryo shure riri ikigali mu Rwanda wotubwira amakuru make kuri by'iryo shure riganwamo nabanze rigamije rikora mu bisata bingana gute
urakoze Diane ego nivyo tuheruka kuguruza itariki 28 z'ukwezi k'umunani twaruguruje ishure twaragije umutagatifu Ana yitwa Saint Anne de Kigali iyo shure rero ni shure kujya bita une école internationale ijise ya programme bita IB International Baccalauréat ati kuki uguruje urumva rimwe ama section atatu ibi maternelle primaire ni numwaka wa mbere wa secondaire uti kuki wahavuye ugurura ishure ego no mu Burundi nari naruguruye ishure twa dufise ishure ishure ku bita ecole internationale de Nyamuto. Rero mwaji nkakujya ikivugo Mandela yavuze ati niba ushaka kwisi ibanziza nushire uburezi imbere. Niyo ni uburezi nibwo buzotuma isi ibanziza. Jewe navuze nti iyi myaka 30 nitwo yigira kuko twarihira abana ego tukaza mugabo hakaba ya mico ndangagaciro twashaka mugabo bana ego turabigisha ubumenyi mugabo ingeso nziza z'ubuntu nuko twashaka ko abantu bagira ubuntu nkabona ngene iyo myaka 30 nta kintu twakoze muri izi ntarura 93 nakiye abana b'Abarundi 94 nakiye abana b'Abanyarwanda 96 ndakira abakongo nagumaneru ndavuga none ko ubu buhungiro ndimwo turi kumwe n'Abanyarwanda Abarundi n'abakongo numva ko rero iyi myaka 30 twatangura iryo shure ryiza ririmo ubumenyi bwiza twigishwa ni ecole internationale ni programme internationale reka tushire abana b'abanyarwanda n'abarundi na nuvuga nka kugira pepiniere pepiniere ninge ingemwe no kurimbuto nziza kumbe tubigishe ubwo rukundo bwa mbere iyo mico myiza y'ubuntu duhere kuri materne bafite imyaka itatu hanyuma ibyo ragi jewe nibyo niyumvira nti ko iyi myaka yose mfite imyaka 67 muri iyo myaka 67 nguyemo imyaka 43 urabibona ni maje ngwana nizo njyane tuvuga nti reka nanje nsigiraga ibyiza imico myiza ishure ryiza rizoramurira ibi bihugu by'ibiyaga binini uko u Rwanda n'u Burundi abantu bazokurira hamwe iryo shure rero twafashe 50 kwijana n'abana b'abakene harimo abana b'impunzi n'abandi bana b'abanyarwanda akarere baduha tukaraba 50 kwijana n'abana b'impunzi 50 kwijana n'abana b'abakire bafise uburyo kuko urabona iyo program IB ngaha mu Rwanda ni tugize iya kabiri iya mbere ni ishure ryitwa Greenville Academy natwe rero na Ecole Sainte-Anne iryo shure rero dushaka ngo ribe kuko navuga pepiniere y'ukwizera muri ibi bihugu ko ari bitatu ngo turabe dutere ingemwe aho tuzogemura abantu beza bafise ubumenyi confiance ubumenyi bwiza mugabo kandi bafise n'imico y'ukristo imico y'ubuntu
murakoze Marguerite barankitse reka dusubire ku murongo wa telefone twakira Elia Elia ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye ga Elia akabazo kawe mu majambo make kugira ngo duhave turonka umwanya wo gusezerana neza
na iryo shuri nigicaye mu Rwanda nirihera mwaka wa mbere ikabandanya gushika kaminuza nyamukuru ni frankofoni ni ubye ni anglophone
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Burundi Elia
ah
ego Margarita barankize Sainte-Anne ni inyigisho zabo muri France mu cyongereza cyane
bihera ku ncuko incuko n'abajya abana bafite imyaka itatu twita école maternelle hanyuma rikagira na primaire hanyuma n'umwaka wa mbere wa seconde kuko niho tugitangura na vide ko twatanguye mu kwezi k'umunani umugabo ni intambwe twifuza yuko tuzoshika no muri kaminuza rero tuzoza turasaba turondera intererano ubu twararondeye n'ideni no muri banki kugira ngo tugire ishure koko giratiro ishure riteye igomwe kugira ngo iyo umuntu n'ingiragi iyo ufise iragi uha iragi ryiza arusize sinashaka nshaka rero ikintu cyiza kandi yabagize yuko gigisha igifaransa n'icyongereza
murakoze cyane bigira imana nawe turi kumwe aho uherereye hama akabazo kawe kwa Marguerite barankitse umutumire wacu uno munsi
merere mu karere ka Kicukiro ofite iryo shuri mu mama megavuga ndi hafi nayo ndari ni shuri ryiza nararishimye mama mege nawe nagira ngo ndamuramutse tujya tuvuganaho bwa sinzi niba ubu yakwibuka ko ari jyewe ndagiye ngo muramutse mama mege muraho
uraho
nimukomere niteozene niteozene
hama akabazo kawe rero canke intererano
muriyaga nagira ngo mbatuhuze gusa nta kabazo mfite bwana urukumwankuraja ive korwa kora ndabishimba
urakoze
turagutumiye tuzogurura kuwa kabiri uza uzoheze wambari mbega uze tubyine
nuko tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro Marguerite Barankitse imbere yuko tuza kubaha akanya mukagira ico muvuze kuri no sabu kuri imyaka 30 twashaka kubabaza ingingo ziriko zirafatwa na ACR hatandukanye mihugu birimo Rwanda mihugu birimo Tanzania zugabanya imfashanyo impunzi zihabwa mu bivuga kwiki nk'abakora mu ico gisata
Sugambere bishika aho ayo mashira hamwe mbuza makungu abura imfashanyo jewe nakuranye n'abanyarwanda murabizi ndabivuga bashitse mu 59 mu Burundi murazinge ne byagoranye bakabatwara imishiha hanyuma bakabafasha gatori hanyuma mu nyuma bakababwira ati nimwimenye nta mfashanyo ikihari bakaca bakura amaboko mu mpuzu imishiha arakuriyeyo barabizi nko avuye arategetsi ngo abayobozi b'u Rwanda benshi bari ngaha mu Rwanda njere nagomba ngo mpoze bene wacu bababaye kuko kumbure kuwa kabiruza kuwa gatatuza barashobora kuzoba bazo gukumukuru wa w'ishyirahamwe mpuzamakungu iraba iby'impunzi azoba ari ngaha turiko turaganira birateye impungenge na jewe ngo nk'impunzi iri hagati y'abandi bantu b'impunzi kuko turamibaza narabimubajije arahambira ati rega none twebwe ko dutanga ibyo ibihugu kuko zijya ayo mashyirahamwe mpuzamakungu atanga ibyo ibihugu bibafasha batanga iyo batabahaye rero ntacyo baheza ngo batange nuko rero tutegereza kwicara tukiyumvira ntitugwe mu bana nk'inyoni jewe nari narabibabwiye igihe haba ikijya kiza cya covid nabwiye niko mubona bitanguye gutyo abantu badashobora kuza nimuze twikore ku maboko dufise tutangure kurima dutangure kwiyumvira ngene twobaho kuko n'ahandi murabona impunzi ku isi zigaye kuba nyinshi cyane rero ko birateye agahinda ntako nje no bivuga kwiki nagiye mbabaye muri nk'impunzi impunzi mu bandi mugabo ntidutegerezwa na narimwe abasangiye ubusa n'ibyo bita n'ibisambo reka tuje hamwe aranyumva bavuga ati wowe mama naho uri kuravuga uracafise ndushonje nka twebwe ntiwaraye ubusa mugabo babimenye ugira inama tuje hamwe turabe ingene
Ego Marguerite Barankitse nuko rero akajambo kanyu kanyuma mu munota umwe kuri no sabukuru rya Maison Shalom y'imyaka 30 mwatubwiye iyo mwavuye naho mugeze akajambo mutekereye abariko baratwumviriza naka
jewe iyo myaka 30 yaranyigishije umwizero ngomba ndababwire ko akajambo kanyu nasubiremo urukundo ruzokwama rutsinda urwango
murakoze cyane nuko Marguerite Barankitse twashimire cyane kuri uno mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ku bikorwa bitandukanye vya Maison Shalom tunabipfuriza isabukuru nziza y'imyaka 30 wewe nawe mwafatikanije urugendo muri iyo myaka 30 hamwe n'abatandukanye mwagiye murafasha ejeje rya Amerika n'iryongera kudodoraho muri Maison Shalom tubasaba ko muduha ikiganiro muzobikore nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane ndingaha kugira ngo mere nkawa bw'umuhanuzi avuga kuko ibyo mvuga ibyo nkuye mu mutima wanjye ibyo nabonye ubwo rukundo rw'Imana zishobora kurunuma nzokwama ndarurata nzokwama ndaruririmba kandi niwashaka ndaguhereze mvuga ako karirimbo k'ikinyarwanda ngo niba uhoraho ari amahoro yawe namwe mwese mwanyumvise ndabashimiye kandi ntimwigere mwihebura Imana yacu
n'Imana Serukunda.
Murakoze Marguerite baranyitse. Bakoze badufaje muhinga bw'ivyuma ni Nadia Tahana ingénieur Cornelius Armlist studio indwi kujuga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Joe Diane ni nahazo narindemesheje ikiganiro cuno munsi mushaka kongera gusanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mugire umugoro wa mwiza mubanye no muvyanyu turongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro bizaba bigezweho kujuga America.